Murumva radio ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabaramukije abaduteze amatwi mwe mu gitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara aho ku mitumba no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Congo, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki turabararitse. Dukomeze rero ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Eugenia, muri kumwe na Louise Bwirimana kuri mikro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iraburira abanyagihugu bayo kwirinda kuja muri Kenya muri iki gihe, na cyane cyane mu bice byegereye umupaka na Somalia. Itangazo ry'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu ryo muri Amerika ryasohowe kuri uyu wa gatanu rivuga ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba bya Al-Shabaab n'ubundi bwicanyi bushobora kubaho ahandi hose hirya no hino muri ico gihugu cya Kenya. Abantu bashika bane barishwe, abandi batatu barakomereka mu gitero cy'umwihebyi yaturikije ko bombe mu nzu y'uburiro mu gisagara cya Baidoa muri Somalia. Baraho igihe iryo bararyarwa babwiye Ijwi rya Amerika ko mugabo w'umwiyahuzi yashitse ari ku ikinga canke igari mu nyuma yinjira muri iyo nzu y'uburaro abona guturitsa ico gisasu ku munsi wa gatanu ku muhingamo. Abantu bane baci bafa ubwo nyene, abandi batatu barakomereka batwarwa mu bitaro. Kibaye igitero cya gatatu gikozwe kuri iyo nzu y'uburiro nyene mu kiringo cy'imyaka itatu. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ritangaza ko hadutse iyindi mirwano muri Centrafrica ku munsi wa kane ihitana umuntu umwe n'abandi 53 bakomeretse mu karere ka Buria. Uko gutana mu mitwe kwahuje imigwi ibiri idacana uwaka yitandukanije mu muhari FPRC eka n'umugwi wawo ni muri Centrafrica MINUSCA uremeza uko gutana mu mitwe ubicishije ku muvugizi wawo Vladimir Monteiro, ariko avuga ko izo impunzi hamwe n'ibitaro bikingiwe ata kibazo cy'umutekano wabo. Igihugu cya Centrafrica kimaze amezi atari make mu ntambara z'imihari yitwaje ibirwanisho irwanira kugenzura ibice bigwiyemo ubutare. Abantu 58 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye bahitanywe na nyamugigima ikomeye yabaye mu manuko bwa Mexico ku munsi wa kane. Ibyo byatangajwe na buramatari w'intara ya Oaxaca kuri uyu wa gatanu. Abategetsi bavuga ko ibitigiri by'abafuye bishobora kurenga ibyo mu gihe ayandi makuru abandanya ashikirizwa. Perezida wa Mexico Enrique Pena Nieto yatangaje ko yabaye nyamugigima ikomeye mu kiringo kirenga imyaka ijana inyuma yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1985 yahitanye abaharurwa mu bihumbi. Tukivuga kubiza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na leta yiwe bategekanya guhura kuri uyu wa gatandatu ejo kugira bavugane ku kibazo cy'igihuhusi simusiga kivanze n'imvura cyiswe Irma. Icyo gihuhusi citezwe muri leta ya Florida mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi kimaze guhitana ubuzima bw'abashika 21 gisambura ibitari bike aho kimaze guca mu mazinga ya Caraibe. Umuhanuzi mu biro bya perezida mu by'umutekano mu gihugu Tom Bossert atangaza ko bafise ubwoba bw'ikena ry'igitoro mu gihe amahinguriro ashika atandatu agihingura muri leta ya Texas yasambuwe n'igihuhusi Harvey gihitiye muri ako karere atarasubira gukora. Ikigo cyo muri leta z'umwe za Amerika kijejwe kugendereza ibihuhusi kivuga ko igihuhusi Irma kigenda ibirometero 250 ku isaha kigeze mu burengero bwa Cuba, citezwe mu manuko bwa Florida ku munsi w'Imana mu gitondo, no kuvuga ejo. Leta z'umwe za Amerika kuri uyu wa gatanu cyarasabye ko kuri uyu wa mbere uza inama ya unijejwe umutekano yo kwemeza integuro y'ibihano bishasha categuriye bigenewe Korea ya Ruguru. Iyo integuro y'ibihano yerekeye kubuza gushora ibitoro muri Korea ya Ruguru, kudasubira kugishorera impuzu, guhagarika ubutunzi bw'abategetsi bacu, kwirukana abanyakorea ya Ruguru bakorera mu bindi bihugu, hamwe no kuronka uburenganzira bwo kugenzura ubwato bwacu buri mu mabahari. Amakuru ava muri ONU havuga ko mu nama y'abahinga bamuka mu bihugu 15 bigize ako kanama yabaye kwa gatatu, Uburusiya n'Ubushinwa bwaranse iryo tegeko, bikavuga ko iyo nteguro ije ku gihuti-huti bakwiye gutanga igihe cy'ibiganiro ku bw'icyo kibazo. Amakuru arabandanya muri Liberia, abanyagihugu imiliyoni 2 bazotora umukuru w'igihugu cyabo ku itariki ya 10 z'ukwezi kuza. Ibiringo 2, Perezida Ellen Johnson Sirleaf yemerewe nibwirizwa shingiro, bikaba bizoba birangiye. Amaze imyaka 12 ku butegetsi, manda imwe ya perezida wa Liberia ikaba imara imyaka 6. Abakandida 20 baserukira imigambwe 26 nibo bariko barahiganirwa icyo kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Promisimye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi, ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nabramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshereje muri studio ya 18 kiyongwe na Jowe Diane Nahazwe, zimwe mu ngingo nkuru zikigivigitse.
Bashobora kuvuga ati bajya abantu ntibageraho baba, reka nabo tubahereze.
Boja inama n'ingingo bagahuza atana hamwe umuntu ahengamiye yagakisha aho kuri ntihagire umuntu ahengama ngo mpengamiye ku bwoko ubu mpengamiye ku bwoko ubu.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri commune Nyanzalac iri mu ntara ya Makamba mu Burundi, bidogera umugwi w'igihugu cy'u Burundi jeje gutatura amatatsi y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kuri kamwana wa mama ko bakibonekeza iyo uri kuratatura imanza zitandukanye hagati y'abahungutse n'abasangwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Abantu babiri bakomoka mu muryango umwe ho gatumba kamuyange kari muri commune Butezi ntara ya Ruyigi ku mugoroba w'uno wa kabiri baragandaguwe n'abantu batarashobora kumenyekana. Uwundi umwe nawe wo muri uwo muryango nyene akaba ari Kiruruma ahari mu bitaro bikuru bya Butezi. No nyuma yaho sentare nta inyuzwa y'intara ya Ruyigi ikomore ya matongo y'abanyagihugu baba 600,000 serugo uwo muryango waraye ukozwemo iryo bara ari we Samuela Ntirampeba umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana niwe tubaza ino nkuru.
Inkuru duhabwa n'abajeje ntwara ku mutumba wa Muyange muri komine ya Butezi hari gihe cy'isazine z'ijoro juno wa kane, aho Samuel Ntirampeba umuhungu wiwe Itanga Kuruntu Celestin na Irankunda Claudette mukenyezi wa Celestin bagwa mutego abantu bitwaje mipanga bari bashitse ku metero 200 bibwiye gushika aho baba ku mutumba wa Muyange Claudette Irankunda yaciye acikaniraho nyene atemaguwe n'imipanga Sebuko Samuel bamusigara ikiruruma ubari kavurirwa mu bitaro by'akarere by'ubutezi Celeste itanga ku buntu yari yatwawe inyagano yavuye atogwa ikiziga masaha ya 5 z'uno wa gatanu aho bakinyegeje bakarenza kutwatsi ku mutumba wa Muyange ico kibazo cyahagurukije abategetsi benshi umushikiranganji ajeje amatungo icegera cha kabiri cy'umukuru n'amashinga amateka umukuru wa sentare nayo inyuzwa n'abandi bategetsi bo mu butungane mu nama yabaye ku muhinga muhuno wa gatanu abashikirije amajambo biyamirije ibyaraye bibaye Valerie Nkunzimana umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Ruyigi niwe yabanje gufata ijambo
abene gihugu mwafashe ingingo itariyo ingingo igayitse birateye agahinda nitwovuga ko ari kwihanira ahubwo nububisha nababwiye ko ababijejwe bariko barabikurikirana fashe kano kanya ubwa mbere kugira duhoze umujyango wabuze bigumye kubabikoze nabo bamenye yuko ubutungane bubandanya bukora
nkeze bahizi François umukuru wa sentare nayo inyuzwa nawe yagize ica vuga kuri ubwo bwicanye
mungo sirakuri cyategerezwa arabanyagihugu ntibakingira ikibaba abo bicanye babashengeze bahani gucaha bakwerekeye nuko izimanza z'amatongo tuzozikurikirana nuko twari twabivuze niyamaraso atari guseseka wakoze cyagihaniko agire ntagibemwe gukingiranira kibaba murabe neza mufashe amatoho abo bantu bakoze ikibi bahanwe tuzuba turi ko turakinga ibindi byoba nk'ibyo nyene nayagiye ndabisubiyemo imanza ziriho zamyeho kandi zizokwamaho zishobora no gucika nabi ndayibabwiye ntimubishime mugabe ibyo ntibishobora gutuma mwiyumvira gusesa amaraso nimwegere inzego zo kubatunganiriza zirahari
Ikigera cya kabiri cy'umukuru n'amashinga amateka asanzwe yatowe muri iyo komine mu ijambo ryiwe yakariye abanyamuyange
tubanje gutera ibyatsi inyifato igayitse yatanguye gukogwa n'abene gihugu bo ngaha ku Muyange bakajya mu ibarabara kabone abanyagihugu bo ngaha bafise ibiti bafise inzandiko ngo bariko bariyamiriza ingingo n'ukwinaguye mu kagere
bya baye mu gihe kuwa mbere utangura inondwi abanyamuyange bangana ku 600,000 bari bagize imyerekano biyamiriza ingingo ya sentare nayo inyuzwa mu nama yabahuje na musitanteri uwo munsi w'imyerekano abanyamuyange bari bashikirije ibibazo kubijyanye n'urubanza bivugwa ko batse byabo banyagihugu twabibajije François Nkeza bahize umukuru wa sentare nayo inyuzwa ariko yavuze ko iyo dosiye atarayisesangura neza kugira ngo agire umuco atanga ku Muyange muri komine ya Butezi mu ntara ya Ruyigi Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel d'Antoine Nsabimana ariko dukundire utwibutse ko ibintu byatanguye kuri no wa gatatu wino ndwi tuko turasozera
akumumvise na karuka abanyagihugu bawe 600,000 bava ku mutumba wa Munyinya zone mubira ya komine Butezi mu ntara ya Ruyigi bari mu myerekano bavuye ku 800 ku mutumba wa Munyinya berekeza ku mugwa mukuru wa komine Butezi kugaragaza umubabaro wabo bivuye ku rubanza rwaciwe na sentare nayo inyuzwa rubaka amatongo rukayakomorera witwa Samuel Nirame bakuri uwo mutumba nyene bari bitwaje ivyandiko aho basaba umushikiranganji w'ubutungane kubarenganura bongera basaba abajeje intwaro kubavugira imbere Hermenegilde Ndayizeye avuga ko atigeze amenya ibyigo rubanza naho rwaburanishirijwe
je ni unavukiye
uyu munsi ufite imyaka ingana
mfite imyaka 69 twebwe ubwo rubanza ntabwo twigeze tumenya kuko twebwe Samweli nta matati dufitaniye nawe
Ambroise Bukene ari mu zabukuru yemeza ko yavukiye kuri uwo mutumba nyene
ufite imyaka ingana ariko mukiwe mpise 80 navukiye aho nyene ku Muyange jewe ndabyakira gute kwa ukugogwa ga mugenze mbe ubona ngubu no bankija hete ngami muryango wanje mpise ndawo wojanga bishwe jewe re jo nubundi nagira ngwe muga mu muryango wanje na ukagumuri
na ni wowe wariketse umenya ko hari abantu bariko barababuranya matongo mu bamwe
nta numwe kuva sokuru yawele yembona yapfuye ari umutama data yapfuye ari umutama nta numuntu numwe yigeze atuburanya twabonye ubu papuru jewe nabonye ruza ngo nidusohoke tuve ngaha ngo Samweli ngo yaradutsinze tukarondera naho yadutsindiye n'uwo baburanye ngamubura
Petero na Imana yatubwiye ko se wa Samweli bakuranye kandi amuzi bikwiye
se wiwe yize mu ishuri mbona yarongoye umugore nanjye ndumusorengeze kurubura cyamo tubwira rero abanye bakenyi abasigaye ubu benshi turi ko turagwa mu bana nk'imbeba kandi ari kwa sogo kure sogo kuru ko umva giye ati turaragererwa biwe kuri bagaze nkabe yaradupuraho baje bava mu runyinya baje se kuyaje dusangaho none kenya
bavuga ngo ngo amafaranga y'urupia ngo niyo yahaguze bega amafaranga y'urupia ntati cyamwe ntuba yazi se w'ikintu yari izi yari umuntu w'umucuti gusa gira umuntu w'umutwa muri abo dafisa ahantu higitarize cyane gitaru cyane gitanda ni muturodere uwo muntu yatugiriye ayo manyanga
ikana bamwe mu bajyango ba Samuel Nirampeba bemeza ko ivyugo rubanza atavyo bazi Maria ntawuyankira ari muri abo
kuri jewe yitumusengezana none rero sawa Samuel ndere ya nishindika kuri jewe ni musaza anje jewe data wacu kwirimo sinigeze numva n'umunsi wari mwenye navuga yuko umutumba wose wa muyange kwari gwiwe
mbega abanyagihugu bagiye kubandanya bakora iki Yuvenal Habyarimana ari mu bakwa amatongo
ni imyigaragambyo tutacyo twonona tacyo tugirane gushika ubugenduzi bw'ubutungane budusubiremo urubanza turakomoregwa umutumba wacu nko basokuna basokuruza ariho bavukiye kwitura ubugenduzi bw'ubutungane duhe kopi umushikanganje w'ubutungane tukifuza kandi ko n'ubutegetsi bwo kwicanya hafi ikibazo cy'abantu bababa ibihumbi 10 aho amashuri atanguriye kugira dushikirize umubabaro abaregwa abana tureze kuko twe turangara ikibazo kitagiye mu kidatoriwe umuti nta bana bariko baraja mu mashure
Samuel Nirampeba ariko akomorega umutumba wa munyinya ntitwashoboye kumuronka ko yari yagiye kwinyegeza atinyaga shavuka abo banyagihugu mbona impaje Georgine Musitanteri wa komine ya Butezi yavuye agirisha inama abanyagihugu ku muhinga muno wa mbere aho yabumvirije inyuma y'inama mbona impaje Georgine yasavye abo banyagihugu gusubira inyuma aho yabemereye gushikana ico kibazo kubamukurira kugira ngo barabicokogwa ubwo rubanza rwateye akaguma rufise nimero rete rimwe akarongo gakikamye 1988 kwaciwe itariki 12 z'ukwa kane 1988 na sentare nayinyuzwa kubiko rushigwa mu ngiro muri kuno kwezi turimo twarondeyeho muri sentare nayinyuzwa ariko nabo ntitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico baruvuze ko ibutazi mu ntara ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Rakoze rero Fidel Antoine Nsabimana kuri ivyo vyose utwibukije hari kuwa gatatu aho rero ayo matati mumva yahitanye abagera kuri babiri yatangura amatati y'amatongo tukayabandaniriza muri komune Nyanzarake intara ya Makamba aho bamwe mu banyagihugu babasango n'abahungutse bidogera umugwi w'igihugu c'u Burundi ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kukamwana wa mama uoba ukoresha mu gutatura imanza zimwe zimwe umenyesha makuru wacu Alain Yvirankundi Nyanzarake niwe yadutegura ino nkuru
Nyinshi muri iyo miryango yidogera abagize umugwi CNTB niyo ku mutumba buheka zone kazira abageni ni mu gihe bavuga ko bama mu mishamirano hamwe n'ubugizi bwa nabi bufatiye kukutakira kimwe imanza zaciwe n'abari muri iyo mugwi abo banyagihugu bakemeza ko iyo nyifato itumye ingorane zishinga imizi aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
ntibashobora kuvuga ati bajya abantu ntibagera aho baba reka nabo tubahereza nibibazo nyene bihagaze bazokundwa nabo bantu ariko barahereza tongo ya gusa nibo bariko baratunyaga aho boduhaye gute yo se nimbepe umva twayikunda gute none tuzo tuyishigikire na fita dushigikire abahungutse urumva bariko barabahereza tuzokwama tuyerera nyene nk'uko nyende
CNTB boja inama n'ingingo bagahuza atana hamwe umuntu ahengamiye yagakisha aho kuri kuri ntagira umuntu ahengama ngo mpengamiye ku bwokubu mpengamiye ku bwokubu uwo ari we wese kamwumviriza igaheza imyidogo myinshi ni ikintu cya mbere n'amatongo kandi ikintu cya mbere aho umuntu aba ni umuntu aba azeye uburaro n'uburamuko
abo banyagihugu bashishikara bavuga ko niyo baramutse biyumvikaniye hagati yabo abagize uyu mugwi badaheza ngo baborohereze ku ngingo baba bifatiye Françoise Bukuru ati zongereza icuka kibi
byatuza ni icuka kibi nyene natwe nzaherekera twice urumva nyene icuka kibi kiguma niyo katagukunda na kuba birimwo induru nyene ziguma zivuga ibintu byo gutukana ibintu by'imishwano nyene biba bigumamo nyene kandi natwe nyene no maradovira avuga kenshi no kwicana barahavamwo bakicana mbonye nubwize na gatunya gute ndamva ngo nakabamwishe bamuzizitonga hanatwe twice nyene dufise ubwo batakwishe bakumarira kwabi wawe sete bebe iyo dufashe nyene ukuntu iyo duteranye ni karabu kuntu natwe bw'uburyo nyene bw'abagabura amatongo nyene ukuntu iyo ziratura abanyene ukuntu iyo dufasha nyene nka twabakene atacyo dufise nyene karabu kuntu iyo ziradutere
kuri iyo myidogo yawo banyagihugu bamwe mu bagize umugwi CNTB naho badashima kuvugira kuri mikro bavuga ko ari ugushikuza yamara abanyagihugu bwabo bakabona ko mu gihe biyumvikaniye bobareka Eliandu w'Imana ni kwabibona
ariho bamwe bumvikana
n'abandi batumvikana hari hebe herera mu muryango n'ibindi bidaherera mu muryango yarinda kwitura inzego aho hano tuba twiyumvikaniye Saint-Pé ntiyokwirirwa iraza utwumvikanisha kuko tuba twiyumvikanisha igihe twebwe nyine kubera mvuga itobijamo ni kubera utwebwe umuryango nyene tuba twiyunganganije tukumva nyene yuko hatokwigera hazamo abandi kutumvikanisha tuyumvira yuko abandi babijemo ashobora nk'ubu inzu yari mu kibanza canaka bagace bavuga ati nk'ubu bisaba ucupfamwe bunyene natwe twiyumvikaniye arashobora guca muhana ibiringo atazovamo ryari itariki yineye Saint-Pé twiyumvikaniye ntiyorinda kuza
mu ntwaro babona ko iyo myidogo yabo banyagihugu itorinda gufata intumbero y'injyane mbere bakarabatumirira kubitura mu gihe badashimye ingingo ziba zafashwe n'uyo mugwi Saint-Pé kugira ngo baronswe izindi mpanuro Jean-Claude Nduwimana ni mustaneri wa komine Nyanzarake
bacashimye ne Saint-Pé yakoranye neza n'intwara hanyuma tugashima n'umutima w'urukundo abarundi bafise bo barazi uko ivyabaye atari bo babitumye bagiye babona bishika bakayaga kugira ngo ivyo bibazo byihereze ubu benshi bariko barasabikanya dusiganya maka amwamwe nko ku mutumba wa Kiderege na Buheka na Ruvumera na Mugumure bo kuri iyo mitumba hari bibazo ubwa mbere dusaba yuko bavugana bakavyihereze iyo binaniranye duca tubarungika mu Saint-Pé hanyuma Saint-Pé kabumviriza kumviriza impande zose ndetse n'amasura hanyuma bagaca bakora bisunza amategeko udashimye muri Saint-Pé y'intara aca yunguruza ku rwego rw'igihugu abo bafise ibibazo tubasaba yuko ubwa mbere bo biyaga hanyuma cyanse akitura intwaro nayo kabereka ubutungane yo buherereye kugira ngo babwiture mugani hagira gukoresha inguvu kuko ingimba ntiyubaka
Icyo kibazo cy'abanyagihugu badashima uko abagize mugwi Saint-Pé bigenza mu gutatura matati y'amatongo kibonekeza mu mazone yose agize komine Nyanzarake nk'uko makuru ava mu ntwaro azemeza Imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Tusozere igisata rero chama tati ya matongo ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi tubabwira ubu naho ivyo bivugwa mu gisata c'indero mwaka w'ishurugiye gutangura mu gihe ntara ya Muyinga igihanzo nibazo byinshi mu gisata c'indero ivyo bibazo bijanye n'ubukene bw'amasomero ubukene bw'abigisha n'ibitabo umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga kamenyesha ko amakomune atatu azoronswa abigisha bavuye mu zindi ntara mu mugambi wa leta ugusabikanya bigisha amakomune nayo azoronswa abo bigisha asabwa kubakira neza no kutababera inzitizi mu kazi kabo inkuru dukesha umunyamakuru wacu mu ntara ya Muyinga Jean Bosco Ndarurinzi
mu nama yahuje abegwa n'ikibazo cy'indero bose mu ntara ya Muyinga kuri uwa gatanu habaye kurimbura uko umwaka w'ishure uheze wagenze mu kwitegurira gutangura ubukurikira kuva kubajeje intwaro ubuyobozi bw'indero mu ntara n'abatowe guserukira abanyagihugu barishimira ko intara ya Muyinga ifite ikibanza cyiza mu kibazo cya leta kirangiza ishuri shingiro yamara ibibazo umwaka warangiye bihanze igisata cy'indero n'ubu biracyahari kimwe muri ibyo bibazo ni ubukene bw'abigisha naho umugambi wa leta wo gusabikanya abigisha washyizwe mu ngiro ikibazo cy'ubukene bw'abigisha kibandanya kuvugwa mu ntara ya Muyinga
ntara n'izi komine turongoye abigisha ntibakwiye nk'ubu babwira nk'amashuri amwamwe bwaba bagenzanje bamba bare mpapfa mvuga yo ngahe Muyinga nzi nk'ishuri usanga ari nka Musinga rero rezuma ryo rya mbere muri komine mu gusanga ari abigisha batatu muri katensi byatezwa ko ari se batandatu mugabo bakagerageza bakijya bakimara ugasanga bakoresheje n'abapenevole na bamwe bamusanga bigisha dare twa promesi bakaduga muri katensi kufasha abigisha rero banyakubahwa ni kwa honorable mwashyize ngaha mwakura heza atarukitse nibaye turaza umubyeyi wacu leta uburyo kubugoye mugabo muraraba akantu gatoyi uno mwaka aho muduhe nabakeye
umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga Misago Blaise Pascal amenyesha ko amakomine atatu azoronswa abigisha bavuye mu zindi ntara muri uwo mugambi
komine yateranye yarizo kwakira abigisha barenga nka 80 bazova mu ntara ya Cankuzo cyo kimwe na komine ya Buhenyuza na Butihinda kugira ngo turabe yuko muri iyi ntara dusanzwe mu bukene bw'abigisha twaja ku rugero bw'abandi n'izindi ntara icyo gituma rero nsaba yuko muzodufasha kugira ngo abo bigisha baze bisange mubakire neza nk'abaje dufasha kandi nabo nyene n'abarundi azaba baje gukora igihugu cyabibarutse turize yuko bazoza bakorana umutima mwiza.
Mani Ratunga Adele aserukira sendika y'abigisha Konapesi ashikiriza amakenga kuyakigwa jabo bigisha bazavuye mu zindi ntara.
Turiko turagira amadesante kuri tere twarashoboye kuronka makuru yuko abigisha bamwe bagirizwa yuko bigisha nabi yukubera atari imvukira ikintu kivuze kubera numvise yuko muri ntara ya Muyinga hazoza bigisha avuye mu zindi ntara avuye mu Cyakuzo nkaduha akarorero yuko mu giteranyo hazoza bashika 80 igihe rero abana n'abavyeyi bazabatumva yuko uwo mwigisha atari imvukira yaje ava mu Cyankuzo yaje ava mu Ruyigi bakicyumva yuko ubwiza bwigisha n'imvukira yabo kirashobora kuba intambamyi yadeseye yo mu giteranyo yabi ya mbere irashobora gusubira inyuma gatoya.
Iruhande y'ihumure ry'umuyobozi w'indero mu ntara umuhanuzi wa Buramatara ajejwe vy'imibano yahumurije urongoye sendika Konapesi. Ndaruhekere Denise umuhanuzi wa Buramatara w'intara ya Muyinga abona ko atangorane zohaba mu gihe abigisha abo bareze n'abavyeyi babo bohuzwa n'akazi.
Uwo mwigisha soba yaje ku kazi azoba yaje hatavuka azoba yaje ku kazi muri ico gihe aje ku kazi abo banyeshure batoba bahurira mu ishure niyigisha neza agakora icajejwe nta muvyeyi azoza kumuduga ko ngo ubike n'ibindi canke umwana ngo avuge ngo uya ibi bintu biri kurakora sivyo.
Muri iyo ntumbero nyene yo kuzigama abigisha ba leta umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga aragabisha amashure y'abigenga azokoresha abakozi bahembwa na leta. Misago Blaise Pascal yisunga itegeko ry'umushikiranganji w'indero.
Ikete navuze ati kuwa mbere mwese muzobe muri fise abatese n'abatwara amayekore prive bari fise uwanza wasubira gufatira amayekore prive azohitamo ekore prive cyangwa leta. N'ufise agatima ko gushinga ekore prive azobanza kutwereka abigisha afise.
Abana batatu ba mbere mu kibazo cya leta mu ntara Muyinga gisoze amashuri shingiro bahawe ubushimwe n'umuyobozi bw'indero mu ntara. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga akavuga ko ari guha ingufu abandi kugira bitange mu bikorwa. Imuyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Narurinze ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika muramenyereye yuko nkano mango misi yose duca tubatahiriza tukongera tukabahuza n'abanyu baba bari mu makambi canke rero abari hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ijwi rya Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara akava ari kuva kwa mbere gushika kuwa gatanu. Nuko rero ni mu kanya duca dutangura kubakira.
At the end of the day, we know my paradise. Let them say what they say. You and I gonna build a story, my girl. Your love is my territory, my girl. You and I gonna build a story. Heavenly look when I look in your eyes. Beautiful look, you're so good, you're so fine. Be my one, only one, and the only one till I die. We say love, you give me murder.
Wa mbere twakire ku murongo akaba ari Bernard Amahoro. Murakomeye.
Ngiye turakomeye ko turashimira ko batugiye muka.
Bernard kandi kazina kawe ni gute ukaba wakwiye uri he?
Ngaba kazina kanje kandi bitwa bitunga nyene ari je Bernard bindi ya kabiri. Aba nakira ilongwe Malawi.
Ukaba uri Lilongwe Malawi. Lilongwe havuga ibiki ga Bernard?
Esha akazuba keshi
ugaranga niko kaharangwa gusa. Aha abarundi n'abanyarwanda bari ngaho onye zifashe gute?
Ikabifashe neza kabisa nyene ngo nababayeho nyene nk'abandi bo ngaha nyene.
Bernard ngaho Lilongwe uhabaye nk'umukozi bisanzwe canke uhabaye nk'abamwe bahahungira?
Kajena hajo mga, benda hajo mga kuheze nye, muri mga kanyele mkwa kata tunuhu na gira ngaha.
Kumbo, nimba tari banga?
Urakoze cyane gose duce twibutsa ko kuri internet ku rubuga rwa none turi kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Urakoze cyane Bernard ikambi ya mahama mu gihugu cy'u Rwanda. Duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi turabashimiye nkuko twama mururanikwe.
Turabashimiye bagenzi bacu batugezeho ikiganiro iwanyu mu ntara. Reka mbashimire namwe mwese abo twari kumwe neuje niya mukankuzi ngize nti naho ubutaha mu masegonda make isa 12 ndabasigira mugenzi wanje mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha dususuru.